Iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi mu makuru. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, muradukurikira kandi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda no mu Burundi kugera saa 2. Ingingo z'ingenzi z'aya makuru: mu Burundi Vice President wa mbere wa Repubulika Gaston Sindimwo aramara impaka zavugaga ko President Nkurunziza arwaye.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusangi ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese.
Izindi ngingo: abantu babiri baraye bishwe na grenade igitega mu Burundi, naho umurenge wa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda wugarijwe n'amabandi yiyita abuzukuru ba shitani. Amakuru rero. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza nta burwayi afite, ahubwo yarahinyagaye gusa arimo akina umupira ariko ameze neza. Ni icyegera cye cya mbere Gaston Sindimwo wabitangarije Ijwi rya Amerika nyuma y'amakuru yacicikanye mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga avuga ko President Nkurunziza arwaye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika neza ari Nairobi muri Kenya.
Kumusi wakana wendi uheze, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza hejeje gutera umukono wa kuibwizwa nshingiro rishasha no kwemeza ko atazosubira kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu myaka 2 imbere. Haciye hatangura gutembera ku mbuga nkoranyambaga isanamu ya video imwerekana ari kagenda cumbagira cyane. Iyo sanamu yahanahanywe rwose ku buhinga ngurukana bumenyi. Bamwe mu banditse cyane cyane kuri Twitter na Facebook bavuze ko amagara mukitse kandi ko yoba ariyo mpamvu yamutumye gutangaza ko atazosubira kwitoza mu 2020. Inyuma y'iminsi 2 naho byavuzwe ko bucaje kwivuza mu gihugu cy'Ubushinwa ariko ko biriko bitunganywa mu ibanga. Kuri uyu w'Imana mbere hari nabemeje ko President Nkurunziza yafashe indege mushikana muri ico gihugu ariko n'umuryango wiwe wose. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ukuri kuri ivyo bivugwa, maze rikubaza Gaston Sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu.
Umukuru w'igihugu w'u Burundi amagara yiwe muri rusangi ameze neza cyane. Umukuru w'igihugu ni nk'umunyagihugu wese, afise ubuzima nk'umuntu wese. None bavuga yuko umukuru w'igihugu atagora gripe, umukuru w'igihugu adahinyaga. Umukuru w'igihugu murazi ko akuna umupira, yarahinyagaye ari ku mupira. Ivyo ni bisanzwe guhinyagara agacumbaga. Mbega ntiwigeze ubona umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika agendera gashize rurana yavunitse John Kerry warabibonye? None umunsi umukuru w'igihugu yahinyaga, mwarabonye discours, mwaramubonye ubugendana, mwarabonye yagirisha conseil de ministre? Kenshi babaca bavuga ngo je ndi umuvugizi wiwe mugabo, kuko ni umukuru w'igihugu kandi nkaba nicegera ciwe. Ikimushikira bwa mbere kibanza gushikira jewe. Nico gituma ningaho gyanda baho umuco umukuru w'igihugu amagara yo ameze neza. Si ubwa mbere babivuga, ni hamwe bihebura. Umuntu yihebuye akabura ico akora avuga ati ese urya muntu yogira uko canke yogira uko.
Sindimwo yanatubwiye ico yibaza kiri nyuma y'aya makuru.
Nibaza yuko nukwanguha, kuko ikinyoma coco ni gisanzwe. Abona bavuga ibye ni ivyo nukwanguha, nukujuragiza abarundi, kubuza abarundi kuja kubikogwa. Tusaba yuko kujya bivuze abarundi tuje kubikogwa, tureke bisumbika ivi kuko bidutesha iyo tuja. Ahubwo bari bakwiye kuza bakicara hamwe, kuko yaratanze akanya keza yuko abarundi bose twirimbura tukaza tukamenya gutandukanya icatsi n'ururu tukubakira igihugu cacu. Yaramagaye abarundi bose abari hanze, abanyepolitike bose baze twubake igihugu cacu Burundi.
Mu kurindira ko bita bakokamo ikigega cya mbere cya President Nkurunziza hahica adakekeranya ko
ubwa mbere jewe maze gukora n'umukuru w'igihugu akanya nkoranye nawe, ijambo ryose yavuze yaseruye jewe aho nagenda aribona narayibonye. Ivyo yemereye abanyagihugu narayibonye. Muribuka akivuga yuko agiye kubaka ibibuga by'umupira, abantu bari bazi ko ari indoto muko no munsi biravye byararenze. Ariko avuga kuzubaka amashuri canke amavuriro yararenze. Uno munsi rero simbona uyo agiye kugira makenga, ahubwo yogira makenga ko atari ko arakora neza kugira ngo nawe nyina zo umukuru w'igihugu. Ndamuzi ico yemeye aragikora. Ngo makungu ngo yamuremereye. Ubonye ingene urugamba rwagenze mu 2015 gushika uno munsi, uvuga ko makungu aremereye Burundi, aremereye abarundi. Amakungu ntiyagire rusubira guhenda umundi. Abarundi bari ngaha nibareme, nta kintu na kimwe ntituzosubira kugaruka mu njyane na rimwe. Ivyo turavyemereye abarundi, tuzo bizopfuma tuhafa.
Mundu wiheze, Prezida Nkurunziza yatangaje ko mu mwaka w'2022 atazitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nkurunziza yahoze arongoye umuhari w'inyeshyamba zagwanya leta y'u Burundi yagiye ku butegetsi mu mwaka w'2005 inyuma y'aho umuhari w'iwe CNDD-FDD uhindukiye umugambi wa politiki. Mu mwaka w'2015 yitoreje ikiringo cyateye impari agitsinda abagwanya ubutegetsi bisokoye mu matora y'umukuru w'igihugu. Imyiyerekano yabaye uwo mwaka yo kwiyamiriza icyo kiringo ciwe onivuga ko yahitanye abantu bagera ku 200,000 abarenga 400,000 bahungira mu bihugu bibanyi. Icyo kiringo cyateye impari n'ubu kikiriko abatavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko ari cya gatatu nawe n'umugambwe wiwe bakemeza ko ari cya kabiri. Basigura ko mu mwaka w'2005 yatowe n'inama nshingamateka atari abanyagihugu bwabo, gutyo bakavuga ko ibiringo vyiwe nk'uwatowe n'abanyagihugu vyatanguye guharurwa mu mwaka w'2010. Ariko abamugwanya bemeza ko n'ikiringo cyo hagati y'2005 n'2010 giharurwa mu bindi biringo, kuko abanyagihugu bamutoye babicishije ku bashingamateka bamwemeje mu 2005 babanje kubatora. Ibwirizwa nshingiro ryo Burundi ryo mu 2005 ryashingiye ku masezerano ya Arusha y'amahoro no guhagarika intambara ryavuga ko atamukuru w'igihugu yemerewe kurenza ibiringo bibiri by'imyaka 5-5. Iryo ni ryo riherutse guhinyanyurwa, ryagumije aho ibiringo bibiri ariko riduza imyaka y'ikiringo kimwe kimwe kundwi. Eloge Urika neza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Eloge urakoze. Noneho reka Fidel d'Antoine Sabimana ari gitega mu Burundi akwakire atubwira amakuru y'abantu babiri baraye bitabye Imana bazize grenade ahitwa mu Birohe komine n'intara ya Gitega, abandi bantu 23 barakomeretse. Polisi y'igihugu irimo irashakisha abakoze iri bara bataramenyekana. Fidel:
Abari ku gasoko kari ngaho mu Birohe asanzwe hateramira abantu benshi bavuga ko hari mu masaha ari hagati ya saa moya na saa mbiri z'umugoroba igihe grenade yagwa ku mabutike azungurutse ku gasoko. Uno musore yari karadandariza mu butike hanze yahaguye iyo grenade aratubwira uko vyagenze, aho yemeza ko abajeje umutekano bihutiye kuhashika. Umupfasoni nawe adandaza mu nzu idandaza ibifungurwa bihiye iri hambavu yaguye ico gisasu nteza minwe, avuga ko Imana yakinze kuko aho hantu usanga hakorana isinzi ry'abantu.
Je numvise giturika ndiko ndakata imboga camera nk'uryamye nganya jewe aho bivugiye mpagaze nganya naho hagaze hanari mpagaze hanyene wamenga kiguye ko jewe sinanivyo kuraba nacengwa aho nyene kubera ubwoba bwishe abana mbona n'abantu bose barahondagaye biruka. Je nanje nacenirukana nja mu nzu cyatoriyugarana twiyugaranye rero niho bacho bavuga ati ntihagire umuntu umwe asaba kutoka mu ibarabara cyatoriyugarana ntitwaraye turiye tubagaye ko dakatagana taye ho nyene twege aho tugarukiye tuje twumvise abantu bose atanu bari kwavugira mu batuvuye mu nzu baci batubwiye abajejwe umutekano ati udafise akazi ngaho wese nasubire mu nzu. Twaciye tukienda bona abantu baryamye mu ibarabara sinariko n'Imana yakinze. Aha usanga ari abantu benshi igihugu cishe abantu benshi ku mugoroba ngaha.
Aho hantu haguye ico gisasu hari hateramye n'abajeje umutekano, umusirikare yambaye sivile n'umupolisi yambaye umwambaro muranga n'ibikoresho by'akazi.
Harafise motoro woni ryankoya kubera gwamusabwe gacangwa guca baciye bayimutora deja akigwa yaragise ubwenge akibwira abagenzi be kugira abashoboye kuza aranka kwitanga motorora kusimwe yari fise mundi muntu ngahanye hamaze gushaka bagenzi bacha babitora byose bavira gutwara nya mugenzi wawe haweze ko barandira mugenzi wa ntanzuka mugenzi wa naba ashaka kugira ngo ahorungwe abantu bose biragoye gutahura.
Muri uwo mwanya nyene ica gusasa ugituritse cyahitanye kibira ya ubuzima bw'umutamakazi w'imyaka 60 azi ku izina rya Priska adandaza ibiyo bakura ku gasoko. Umupolisi nawe yari ngaho ngo yoba yavuye yitaba Imana mu gatondo kuno wa mbere, ariko ntibiremezwa n'igipolisi naho bamubonye bamutwara bemeza ko yari kiruruma.
Umupolisi yavuye afangwe na dinamaze ku byumba nararembye ko kwa mutabuye kuva ngahanye kumanuka guco bahavuye bavuga ati nimwe mwambuye nijo byatukwanza mu bike hamaze gushika abagenzi we bikorana murabe yuko mu musayidi ya cyane akaba hari undi musirikare we gwamoye gwamukwa yari umutahania segeri moto siyere ngana ngaha twashira ku muntu umwe 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 umutware umutware kwa muganga.
Umwe mu bahuye nico gisasu nteza minwe aho twamusanze agwariye mu bitaro bikuru vy'Igitega nta na kimwe yibuka kuvyabaye kuko yisanze ari mu kibanza kivurirwamo indembe.
Abakuru
yo mutumba bavuga ko bwo bari ukoze iby'ikibi busanzwe
ntabwo ni inkozi y'ikibi musanzwe no vuga mu bisanzwe biratangaje seva ko umuntu agomba kwiba ntiyari koze izo sasamo ya deja ya gufumanza nyene mwijira kugira abantu bamubiseye bandaniza akazi kiyo ko izo sasamo anuvuga ati n'umugize wa nayo mu bisanzwe ayi n'uvuga nta ni beef yari ngahanye mu bisanzwe uvuga ngo nakaba afite ni beef agati nawe ya
Valentin Nahimana musanero wa komine Gitega kuri uno wa mbere yazindutse kuri uwo mutumba guhumuriza abanyagihugu aho yabibukije kwamabirarira bakagenzura neza uruza n'uruja rw'abinjira n'abasohoka kuri uwo mutumba Gitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 225 metero 31 na metero 41
naho muri aka kanya nyine turi kubagezaho aya makuru kuva saa 10 kugera saa 2 y'ijoro muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mu murenge wa Rubavu ni mu karere gafite iryo zina ni mu ntara y'uburengerazuba hateye agatsiko k'amabandi yiyita abuzukuru ba shitani mu kiganiro bagiranye n'umunyamakuru wacu Claude Ganza munyamagana abaturage barasaba leta kuyahagurukira
Njenene hano ku kazi none ngiye kubona mbona haje umuntu ari kwirukanka witwa hakizeho umotari aza ari kuvirirana turamwomora dukoshereje ubyo kumufuka none abantu bamukomerekeje baza bamukurwa bamukurikiye ngiye kugira ngo mbahunge mfungura urugi turafunga tumaze gufungura urugi dufata za serviette dupfuka ku gisebe ubwo none tugize agahenge gatoya tubonye ariko bateye bakumutu yanje bayangirije reservoir bayime ariko nta gutabaza inzego z'umutekano na babandi bashinzwe inkera gutabara abandi bakora irondo kubera ko dore gukora ibyanga bariya hariya bati natwe nitwahagera nabo barabatinya
kugira ngo habe ubutabera kugira ngo umurenge wacu wa Rubavu ugire agaciro ndetse n'abantu baje bawugana bisange batokumva ko nibagera ahantu barahohoterwa n'agasoko amamandika araho ngaho batwumva ko ubuyobozi bwashaka abo bantu bukabagwanya cyane ko tuzi ko n'ubuyobozi bwa hano bufite ingufu mu kuba bwabasha kurwanya abo bantu
amabuye gurufa ya menshi cyane twibaza impamvu
biratubwira
abo bita
ubutabera uzakora iperereza hano kuri buhuru nyuma ya saa yine saa tatu guhera hejuru hano nta muntu uri gushobora gutambuka munsi ya benezeri aba gaco k'amabandi ushobora kuhatambuka ufite icupa ry'amavuta uvuye kugura icyo ushobora kuhatambuka mukana telefone shora kwatamukana igihumbi riko kugaco kamabana kaze buno vuba aho imirenge ya Rugerero n'imirenge ya Gisenyi igwanyije umutekano mu mirenge yayo ikabagwanya byumvikane ko abantu bose bahunganyaga imirenge muri iyo mirenge yaje hano mu murenge wa Rubavu ariko indiri yabo kaba ari buhuru
hano ha umva habaye ngo muri Sodoma hano hatambuka bamwe ufite telefone mu nijoro yewe data we singuye wona mugabo na mfite telefone njasha hano barayijyana gucya gucya yano n'ukaza umutekano none niyitabaje n'inzego z'umutekano ngabona akora umutekano nawe ubwabo barabatinyaga
iribuye ryaho ngo inzu umuntu ntaba yapfuye izigiri yaje bateye akagondama iyo rirabuyiza gufata umunyarwanda ubu munyarwanda yari guhita asiga ubuzima batubungabungira ubuzima bwacu ahangaha kubera ko turahohoterwa cyane n'agatsiko k'amabandi tutazi
guhera saa yine hano hari udutsiko tutazi
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma yaho Perezida Pierre Nkurunziza atangarije ko atazongera kwiyamamariza kuyobora igihugu, Abarundi baba mu mahanga bavuga ibyo bifuza ko byakorwa mbere y'amatora ateganijwe mu 2020. Mu kanya gashize muri Isanga, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Felix Kubwayo na Emery Patrick Ndabwunze. Uyu Emery Patrick Ndabwunze aratangira avuga ukuntu yakiriye inkuru y'uko Perezida Nkurunziza atazasaba abaturage ikindi kiringo.
Ingene twayakiriye iryo jambo Nkurunziza yashikirije, twebwe tubona yuko ari ibintu biguma amaso abantu amakungu, kubera wihweje ibiko biraba mu Burundi n'ibirwa shingiro shasha yashizeho. Nkuko wari wabivuze kare, nta kintu na kimwe canditse mu mategeko comubuza. Mugabo nibaza yuko uravye neza ibiko yaba mu Burundi birerekana yuko ivyo imigambwe itavugwa rumwe na Nkurunziza, ukaraba ivyo abashirahamwe atagwanirira ibicaro vya politike nabo muri diaspora bagira biriko birakora. Kuko sinibaza yuko Nkurunziza yoba yahinduye ibwirizwa shingiro agaha amara ububasha budasanzwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu kugira cya kinjura. Nibaza rero ko niyaba ari byo koko atazokwitoza, ni ukubera ibihano Burundi bwafatiwe biriko birakora, ni kubera ivyo amakungu ariko arashyiraho pression ku Burundi biriko birakora. Donc je nibaza yuko ibi yavuze ni ifo no kubiraba umuntu akabikurikirana hafi cyane, kuko sinibaza ko yavuze n'ubutima mwiza.
Yego, turetse Emery Patrick, turetse impari zerekeye kuri mu byo yatangaje cyangwa ukuri cyangwa ibitari ukuri, ikintu mwebwe mubona gikwiye gukorwa kugira ngo abarundi babandanye baje imbere n'amatora yo mu 2020 itegurirwe neza, ikintu cyakorwa kubwanya niki?
Ibyokorwa ni byinshi. Icyabera agomba kuvuga ni uko iyo tariki batubwira ya 2020, iyo tariki simbona yuko icyabera na mbere itariki ntabanduga, kuko icyo nicyo ubundi yobigira akurikije tufashe ibiriwa shingiro rya 2005, niho muri 2020 niho yandi matora yubakwiye kuba. Mugabo turazi igituma ubundi buri mu kaga uno munsi, ni kubera amategeko yarenzwe. Kugira rero hashobore kuba n'amatora, tureke iyo tariki, kuko iyo tariki je nibaza ko atakivuze. Kugira hashobore kuba amatora mu Burundi uno munsi, hategerezwa kuba ibiganiro bihuza leta ya CNDD-FDD n'abatavuga rumwe, kugira hariho amahitapu ategerezwa kuba kugira hashobore kuba amatora.
Murazi ico ivyo bigano vyoshimikirako?
Ico biganiro vyoshimikirako ni kugaruka ku bwizo shingiro ya 2005, iyo Barundi bari baratoya ta musonikano bakagaruka kuri amasezerano ya Arusha Abarundi bose biyemereje, tukagaruka kuri ibyo bwa mbere na mbere. Hanyuma umuntu akaraba ingene Abarundi bari hanze butaha mu mutekano, ingene abanyepolitike baza higanwa muri ayo matora gutaha ta nkomanzi, umuntu akaraba ingene ibinyamakuru byosubira kwigenga, ingene imihari itagwa n'ibibazo bya politiki yosubira gukorera mu Burundi atamusonikano. Nibaza ko ivyo bintu arivyo vya mbere umuntu yobanza kwiga.
Mu kanya gatoya cyane rwose, hari abari ku butegetsi cyane cyane bashikiriza ibirego bivuga ko imigambo itavuga rumwe na leta ipfuza ibiganiro, itifuza amatora kuko ayo matora atakintu yo yizeramo. Aho muvuga kwiki?
Novuga yuko ibyo bintu babivuga sizi cyo bishimikije kuko nibaza yuko ijya seni ikorera ikorana n'ubutegetsi nibaza yuko mu Burundi ejo habaye amatora atamusinyikano bose bakiyamamaza nibaza yuko iyo migambwe bavuga ko atakimaze yokwerekana neza neza ikimaze kuko abarundi batoye atamusinyikano atabwoba gutora aho mutima wabuye
yego namwe mushyana hehe Felix ku bwayo mutubwire mu kanya gatoyi byatangajwe na Perezida Burundi Pierre Nkurunziza ko atazosubira kwitoza amatora atekanijwe mu 2020 mwebwe mwavyakiriye gute
yo kuna byakiriye na byakiriye ngambire nk'umurundi kuko abarundi twamye tugendera ijambo nkuko yavuze ati umugabo yihindukiza mu kirago n'ihindukiza mu ijambo ati nkuko narahiye mu 2015 ndavyemeje cyese ndavyemanze tuzosubira kwitoza mu 2020 yabivuze izuba riba cyese mbore gituma iryo jambo babandanya barigaruka ko reka turindire 2020 ibyo bindi byose tuvuga ni bimwe mu gifaransa twitangwa mu polemike ntacyo bihindura kandi ntacyo bitungura
mu 2020
tuvuga kubyerekeye iri tegeko shingiro abarundi baje kwemeza kuko najye naratoye yego naragiyemeje ni intambwe ikomeye cyane 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 gose mu byerekeye kwikukira nyakuri ku Burundi kandi kongera ikaba intambwe ikomeye cyane mu gutsimbataza intwaro ya demokrasi ibereye ku Barundi bose je ndibaza yuko nk'abantu benshi bavuga bati binibi cyangwa ibiri na biriya nukumenya yuko iryo tegeko ryemejwe n'abarundi benshi cyane gose mu gihugu nungaha mu bibiri cyangwa mperereye datwanje numva ngo hari bihangange ngo by'abarundi bari muri za opposition zikomeye gose za sinarege n'izindi nabone bari bagerageje kwiyungunganya barada gutora oya ariko oya ngaha mu bibiri yaratsinzwe ego itora itogwa n'amajwi arenga 73 kwijana murumva rero yuko abo bantu babandanye bavuga ati tugaruke ngo mu mabwirizwa shingiro y'2005 bakibagira yuko ibwirizwa shingiro tuzogendera ko ari iri riherutse kwemezwa y'2018 kandi bakamenya bakibagira yuko iby'intwaro rusange twabivuze tuzogarukamo
nkuko mwabivuze
mu gihe abantu bavuga bati nakirezi cyo bakera bagakwemeza ko cirabura umva ko bitoroshe
igihe gisigaye mushyana he Felix kugaya kugira ngo ayo matora atunganywe kuko byatangajwe si kirekire cyane gose mubona ikintu gikwiye gukorwa n'abanyapolitike n'abarundi bose muri rusange nkikiye kugira ngo ayo matora azowe amatora ari mwituze eka abaye ku mugaragaro huko guki muri iki gihe urabona ko impalize kirenye
je ko mbona icyo kugwa cyambere nuko umugambwe wose wari wo wose uri kuravuga ati nanjye ngoma kuzoja mu higanwa ryo mu 2020 yota iwo mugambwe wose utangura kwitegurira ayo matora ugatunganya neza imigambi n'imigabo yawo ikabisigurira neza neza abanyagihugu kugira ngo nibagerageza nihagera kwiyamamaza bazobe bamaze gusigurira abanyagihugu baronka amajwi akwiye kugira ngo bashobore kuja mu nzego naye ibindi byose murumva ko turi mu ntwaro umuntu abanyagihugu ari bo bamwishyiriraho bizogora abadashaka kubyumva
yego reka tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ko turi kumwe n'uwundi mwanya w'iradio ijwi rya Amerika Moses muri beneza muri hega Moses
muri Afrika yetu
murafite icyumviro ikibazo ku byo turiko turavuga cyane cyane eka inzira yofatwa kugira ngo mu Burundi busubire bwogorore eka n'amatora yo mu 2020 aze aba amatora arimo ituze murafite ikibazo murafite icyumviro
yego cyane reka ndafite icyumviro n'inyunganizi gatonya kugira ngo Burundi bwogorore ntabava amahanga bashaka gutungira imbogorora nisoko nyine abarundi nyine bwacu kutumwe Burundi byogorora kuko yewe nawe niba turi abarundi cyo gisaga guterana ibintu by'amajyamba cyangwa tukasaga kujya ku rugo rugamba rw'amasasa n'amabombe ntabwo kuba tuko tubashe yuko kuba tuko tutajya tambura nko ku byo ibyo bundi na ku munsi wa kane w'igiheze twarabisangije ibyo umukuru w'igihugu yaravuze ati yewe nanjye ndakwitira umukuru w'igihugu mushaka byose ni intambwe cyane kugira bitewe kuko ni yakibere ni yagibere yari bumaze kubaho mu gihugu cy'u Burundi ko umukuru w'igihugu ashaka kuvuga ati nyamara jewe ndageze ngaho nyamanda byo wanjye ahubwo n'undi muntu nakurikije ni intambwe ni igiteye ahubwo ku kubuta gikoje gikoje na bene n'igihugu nkatane cyane ubu rero cyitari gikuye ngo abanye politike ko basaba na cyane cyane kuko nibo bakunda gutera imvururu cyane mu gihugu nuko bore ka abanye gihugu bakijyo kwitorera mu mwaka w'2022 n'amarege amukuru gihugu yarahari yari amaze gutegura neza n'uburyo buryo ndiraza koreke hari byamaze kuce yabarinze gutunganya yo abiza cyane twebwe barundi cyugize icyo bita ini cyagira ubumwe hagati tukagira ineza bitu nirashire abanye politike nibashire inyungu zayo imbere ahubwo bakiri neza y'umunyagihugu imbere kugira ngo twubake igihugu cyacu Burundi mbere nadewe Moses biramabaza cyane kubona igihugu cyacu hageze igihe ko twubaka ariko dusanga gukorana amajyambo tugasaba kukibomora nkatane cyane ahubwo ko twokumvikana kugira ngo tugiteze imbere tugasaba kukibomora nukuri nose abanye politike kabisa ko batoshira inyungu zabo imbere mwa matora 2022 ahubwo boshyira ubumwe imbere bagashyira intego y'umwe n'igihugu mbere tukubaka igihugu mwakoze
mushyanahe Felix kubwayo icyimbere cha Moses avuga ko gutera namajambo bikwiye guhagarara hagati y'abarundi maze bakagira ubumwe duga ku ijambo mu kwitegurira ayo matora
erega abanyagihugu cyo bagoranye ye mu Burundi nkaje ndakunda kujayo kenshi usanga abarundi bari ku kivi bari ko barakora imirimo yabo ya misi yose ushobora kugira icyo aterera mu iterambere akagiterera ufitiyo aterera mugenzi cyangwa afasha uwundi bagafashanya abagoranye cyane n'abari hanze twebwe turi hanze y'u Burundi ndabona yuko bimwe bimwe bidusiga igikuru nuko twotegera yuko u Burundi turi mu ntwaro ikomoka kuri demokrasi mu matora muri cyo gihe rero umwe wese ugira ituze ituze riva mu mutima w'umuntu umuntu atafite ituze mu mutima naho umusiguri imeze gute abazobukwama ariko arahahamuka urumva rero nicyo gitwaje navuze ntuwari we wese umunye politiko ariyo wese yo kwitegura akitegura mu mutima akitegura mu buryo bwiwe akanonosora neza imigambi n'imigabo yiwe akayisigurira abanyagihugu abanyagihugu barabaraciye ubwenge mwarabonye ibyabaye mu 31 hari abari baje bisunga iby'abazungu gusa ariko abagasori nabo n'abafashanya biwe barasigurira abantu tukwiye kwikukira byarabaye neza gose abo nabo bari baje bashyigikiwe n'abazungu bagomba guhuvya abarundi barakubitwa impaga izuba riva nicyo gituma rero mvuga rero n'uwari we wese nareke kubona umuntu umwe gusa mu Burundi je ndumva abantu benshi bavuga ngo Nkurunziza Pierre nimba uwo mugambwe wa Nkurunziza Pierre urimo umuntu umwe gusa Nkurunziza Pierre uwo mugambwe n'umuryango umwe gusa urashaka kuwutsinda
Egome emotionnel Emery Patrick ndabwunze ku cimbro cyashikirijwe na Moses.
Icyo cyumviro ndagira ndabwire yuko ibyo avuze ari byo ifo abarundi dukwiye kureka gusa turaterera amajambo mugabo icyo nagomba kwibutsa nuko sinzi we yaravuze ngo muri 1961 ibyabaye ndagira ndamwibutse yuko muri 1961 ibyabaye amatora ya mbere ikona yatsinzwe kubera ababirigi bari bije amatora baja muri ONU barasaba yuko amatora yoza guhagarikirwa na ONU kugira haba amatora meza nico gituma rero mvuga yuko mu Burundi n'uno munsi naho ibyo bariko baravuga by'uko amatora ya 2022 hakiriho iyo system ya Nkurunziza n'akagikiwe amatora ntashobora kuba amatora agenda neza kuko demokrasi yajya sitora gusa amatora gusa hariho ibintu byinshi bijyana na demokrasi kugira ayo matora abe abanyagihugu bo bashobore kuvuga ikiri ku mutima iyo migambwe bavuga ishobore kwiyamamaza hariho ibintu byinshi biteza kuba imbere y'uko ibyo bishika nibaza yuko twaye dukwiye kwicara kugira tuvugane rero amakondisiyo ayo tuma amatora yose aba tureke kwikonsantra kuri 2022 kuko jese nibaza yuko icyo ari cyo gikomeye igikomeye n'ikintu ibintu twogira imbere yuko dushika aho ayo matora aba umurundi wese akavuga ikiri ku mutima abapolitisiye bakiyamamaza umurundi agatora iyo migambi yashikirijwe ayo makondisiyo ataraba nta kamaro yuko tuguma twikonsantra kuri izo matora ya 2022
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri sanga cyose rero ko cyakabaye mushobora kugisanga ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu vo.com kugisata cya muri sanga murakarama andi makuru ni Samuel n'igice